tu ricara y'abantu benshi turica tugasaba.
Bano bana bafise imyaka iri hagati y'itanu n'itandatu duhuriye muri karitsiye taba ya zone Gihosha bagiye kuvoma. Mu mabarabara y'amakaritsiye atari make y'igisagara cha Bujumbura hanyuragiranwa bikoreye amabido, indobo n'ibindi, abasunika amakinga, abapaki amazi hamwe n'abakoresheje ibyuma binini basunika byuzuye ibivomesho. Bamwe bavuye kuvoma abandi bariko bazunguruka barondera aho baronka amazi. Ku mabombo rusangi arenga 10 twaciye ko mu gisagara cyose aheshi uku ni gusanga byifashe hagati y'abana biboneka ko bakiri bato cyane, imiyabaga, abagore n'abagabo bose baje kuvoma. Regis irakoze n'umusore afite imyaka 17 akora mu nzu y'uburiro. Duhuriye ku ibarabara ry'8 muri zone Cibitoke afite amabido abiri mu minwe agiye kurondera amazi. Nayo uyu mugabo afite imyaka irenga 35 apakiye amabido 7 ku ikinga. Duhuriye ku ibarabara rya 5 mu Cibitoke nyene bose bavuga ko batorohewe n'ikibazo cike na ry'amazi riri mu gisagara.
Sima muri katiye Cibitoke mugombwe kuduma amazi ku mutaku twahuriye n'abantu benshi akabimishwano. Umujene yahigiye hano habi naje mu Cibitoke hepfo nkamirako ha macanja kumutakura ndasanga
mvuzira genda nko nkumvuye nta kuri duze ngiye nkari ya kuri bibiti kwiruka yaronde
bano bapfasoni bo tubasanze mu mihana yabo muri karitsiye Mirango ya mbere ya zone Kamenge no ku matafari muri zone Gihosha ya komine Ntahangwa. Bose umwiheburo ni wose ku kibazo cy'amazi.
Ngaha tukunze kwifashisha nyabagere nayo irimo umwanda usaba ko duha amazi ku rugezo no kwirukwiri.
Amazi ku matafari ni ingorane n'ikibazo. Ukweza amezi abiri ata amazi tubona.
Amezi atatarahera tutarosa amazi. Koresha nyabagera nayo ni bwa bucafu nyene.
Uyu mufasoni wo mu buterere dusanze ariko aramesuza amazi asa n'icyatsi kibisi. Hamwe na mugenzi we barasaba kugarukirwa kuko uburyo bwotunze umuryango busigaye bumagwa n'amazi bagahitamo gukoresha ayo babonye.
Ni ukuri ikibazo cy'amazi ni hatari. Nka twebwe twashoboye nko kuva kuhiga ubuzima kabura n'amazi woga aya na yadashe mu mugazo niyo na yadashe ntubu kimesa ntubu coga
kugira bagushikanire ngaho ibido utanga inoti ya 2 cyangwa 2.5.
Aho ugeze hose imyidogo ku mazi usanga ari yose. Uyu mugabo afite imyaka irenga 40 wo muri karitsiye Nyabagere tumusanze atamariye abariko bavoma amazi y'uruzi Nyabagere. Kubwiwe ngo natahura ukuntu leta yitaho kuvura ibiza gusumba kubikinga.
Murabe abanyagihugu bari hajya bari ko baravoma amazi y'ibiziba deje wa residezo abone yuko koko abanyagihugu bagowe muri kigisagara cya Bujumbura mu kubura amazi kuko naho nyene batabigize ni cyakibazo nyene leta izokwamihura nacho mukoresha uburyo bwinshi mu kuvura ingwara z'ibyaduka aho ko boturungikira amazi.
Muri zone muhana ho ngo ntiborohewe n'ubuzima barimwo. Hari byankenerwa mu buzima no ku mubiri w'umuntu bariko baribagira kuko atakundi bogira.
Hamwe turaziheba tukaja gusaba indaharo abafite toilette zo hanze ntitworonka amazi bidade mire dukoresha muri toilette zo munsi.
Urashobora kumara 2 semaine utoga mwijoro naho ugacyoga passport.
Bidade y'amazi meze ubu. Cyabiba zayatanganika ni demi. Meza yo kunwa nayo. Ubu yafise ngira yo kubwira ngira 5000 cyangwa 4000 cyawibaza.
Nukuri dusaba ko bo dufasha ku kintu cy'amazi. Nukuri biraturiye.
Kuri uwo mwiheburo w'abanyagihugu mwishahamwe Regidezo ijejo gutanga amazi n'umuyaga nkuba nta muti babona. Dr. Engineer Jean Albert Manigomba umuyobozi mukuru wa Regidezo avuga ko amapompo atanga amazi ashaje cyane. Ahari hagenewe gukora ipompo zitandatu ubu hakora zitatu gusa nazo zigatanga ayadakwiye ari munsi y'inusu yayo zitanga. Nahavuga ko ibyuma byo gufasha gusubiriza ibyononekaye no kubaka hashasha byashitse nawe ntabona umuturama kwikena ry'amazi mu gisagara cha Bujumbura.
Kuvuga ngo abenegihugu bo kwizera ko kibazo cy'amazi giye gutora umuti Burundi mu myaka ingahe, icyo ni kibazo kigoye kwishura cyane kugira ngo ikibazo cy'amazi gitorege inyishu Burundi i Bujumbura. Nuko tubwira station de pompage nininya cyo nobwira abenegihugu nuko tuko turakoresha ko byose tugwane avec ibikoresho byaje azuba karusha mugaba Burundi ngo ndababwire ngo ni umwaka uyu ngo na meza ya oya no wandiko ndabesha.
Mumushikiranganje bwa masoko ntanga nguvu ubutari na gataka uko ni kumushikiranganje Ibrahimu Wizeye abone ikibazo cikena ry'amazi mu gisagara ca Bujumbura.
Ariko uyu munsi abene igihugu bagiye kukivi barubaka cyane ku buryo bubatse amakartie menshi cyane twe tujeje amazi nta nguvu zagiye ntizakurikiye nkuko abene igihugu bakoze kugira ngo bubake amakartie.
Kuri uko gusamara kwabajejwe gutunganya igisata c'amazi Gaspari Kubako umuhinga mu janye n'inyubako asaba babijejwe kwemera ko bananiwe bakikora kuba bishoboye.
Abantu baragwirirana n'ivyo mbega bagwirirana ku rugero uruwe kugira uvuga yuko udashobora guhamaza abantu ho hinduka ubuhinga bwo gukora mu bushikiranganje bujejwe amasoko ndanga nguvu cyakabiri hoba kwikora kubahinga bo hanze naho hoba ari kungurane bo bikora.
Amakenga ni menshi ku banyagisagara ca Bujumbura ku buzima bwabo no ku kibazo cyo kwirinda indwara ya karanda k'inkende isaba isuku kandi iri arandagata naye bo mu masoko bavuga ko atakundi bogira mu gihe no mu mihana yabo babona ko iby'amazi bisa n'ibyananiranye.